vérité, demain c'est pelleté, demain ça n'en canne.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ntibatinyuka gutahuka.
Natwe turifuza kuba rwose uyu mugihugu cy'amavukiro, ariko tugatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo cy'umutekano, ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya buri mwanya.
Uyu numwe mu mpunzi mu nkambi ya Nduta nyuma y'uruzinduko rwa president Ndayishimiye w'u Burundi mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bwa Tanzania. Muri aya makuru turagaruka nyine no kuri uru rugendo. Turagaruka kandi no ku rubanza rw'abaregwa iyicwa ry'uwari president w'u Burundi Melchior Ndadaye. Naho umuryango w'abibumbye Loni urizihiza uyu munsi isabukuru y'imyaka 75 umaze ushinzwe. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Nkuko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, uyu munsi abakuru b'ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye barakorera inama ku buhanga bw'amashusho video conference, inama yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 75 Loni imaze ishinzwe. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kwaza kubasaba gushyira hamwe mu bibazo by'ingufu gutu byugarije isi muri iki gihe, cyane cyane icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyago cyatumye ibihugu byifunga bisubira kuba nyamwigendaho cyane, cyerekana kandi n'intege nke za Loni. Bityo hashize amezi Loni isabye ibihugu bigize amadolari miliyari 10 yo gufasha ibihugu bikennye cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19, ariko ntirabona na kimwe cya kane cyayo. Guterres araza kandi kongera gushimangira ko urukingo rwa virusi ya corona rwazagera kuri bose nta kurobanura. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana komeza.
Mwaramutse Thomas. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Conan Bédier yarahamagariye abanyagihugu b'icyo gihugu kuri uyu w'Imana kugarariza ubutegetsi kubera perezida Alassane Ouattara azokwitoreza manda ya gatatu. Yavuze ko bahakanye ko ibwirizwa shingiro rihonyangwa, ariko nta kamo ko guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 31 ukwezi kw'icumi yateye. Bédier ni umwe mu banyepolitike bane gusa bemerewe kuzokwitoza inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimiye abandi 40 uburenganzira bwo kuba abakandida. Mu kwezi k'umunani abantu 18 nibo bishwe mu myiyerekano ifitaniye isano n'amatora yimirije. Abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi nk'ubwabaye nyuma y'amatora yo mu 2010 yahitanye abantu 3,000. Ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara ejo ku Imana i Berlin ku murwa mukuru w'Ubudagi hamwe no mu bindi bisagara basaba umuryango umwe bwa Buraya kwakira impunzi zitagiraho zikika umusaya inyuma y'aho umuriro uturiye ikambi barimwo mu Bugiriki. Abantu 12,700 ntibagiraho bakika umusaya inyuma y'aho umuriro uturiye ugatongora ikambi barimwo y'i Moria mu izinga ry'Ubugiriki rya Lesbos mu ndwi iheze. Aha yavugwa imyiyerekano ni muri Israeli, aho ibihumbi by'abanyagihugu bakoze imyiyerekano ejo ku Imana i Yerusalemu basaba itanga imihoho y'umushiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Ni mu myiyerekano ya mbere yabaye hafashwe ayandi mategeko mashasha yo guhagarika imirimo kubera ikiza cya COVID-19. Igihugu cya Israeli cyaronse abanduye biyongereye kuruta ibindi bihugu mu ndwi zibiri ziheze, bituma gishinga amategeko mashasha ku munsi wa gatanu yo guhagarika imirimo. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ivuga ko Israeli imaze kuronka abanduye barenga 187,900 hamwe n'abarenga 250,000 uwo mugera umaze guhitana muri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere irafatira ibihano abantu hamwe n'amashyirahamwe arenga 20 bafise uruhara mu guca kubiri n'amasezerano ya nuclear kuri Iran, programme ya misile hamwe nayerekeye ibirwanisho. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko Amerika izobibafatira naho hari ibihugu mpuzamakungu bicuditse na Amerika bitabishigikiye kuko ibihano bya nuclear kuri Iran ikiringo byahawe byarangiye, ariko Amerika yategetse ko bibandanya gushirwa mu ngiro. Uwo mutegetsi yavuze kandi ko Iran ishobora gukora ikirwanisho cya nuclear mu mpera z'uyu mwaka kandi iri kwirakorana na Korea ya ruguru mu gukora ikigendajuru cya misile giterwa ku kirere kirekire, ariko nta byemeza yatanze. Ibihano bishasha biri mu twigoro twa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump two kubuza Iran kugira igihagararo mu karere. N'ubutumwa bwahawe ibihugu bya Buraya bicuditse na Amerika hamwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ko mu gihe bitazokubahiriza ingingo yo kugumizaho ibihano kuri Iran, amashyirahamwe yo mu bihugu byabo azobica kubiri azokwibonera ko. Leta ya Trump yikeka Iran ko iriko irarondera ikigwanisho cya nuclear, ariko Iran nayo yamye ibihakana. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu manuko bwa Leta ya California bari mu myiteguro n'inyigisho kugira bazoje gufasha mu rugamba rwo kugwanya imiriro iriko iratongora uburaruko bushyira uburengero bw'igihugu. Abantu bashika kuri 35 nibo bamaze gutangazwa ko bafuye ku bw'iyo miriro, amamiliyoni y'amahegitari nayo araca aratukombera. Abahinga bavuga ko iyo miriro ari ibaye myinshi cyane haraheze imyaka hafi 20, bavuga ko iterwa hanini n'ihindagurika ry'ibihe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com. Iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Kigoma muri Tanzania, abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta bavuga ko bumvise ijambo rye risaba impunzi gutahuka, ariko bo baracyafite amakenga nk'uko bamwe muri bo babibwiye mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania.
Ego twamumese ko perezida w'iwacu Burundi hamwe na perezida wa Tanzania ko bahuye baragana byinshi ku byerekeye iby'ubutunzi n'iby'ugutahuka impunzi. Icyo ubutunzi aswa icho o mwisanzwe ntawo kigaya kuko umba ni migambi yabo hagati ya bene babiri, aho icho ni kintu gitomoye goze. Hama ikindi nacho umuntu afise kama kenga ni cyo gutahukana impunzi, kuko gutahukana impunzi ntivyari bibi gusa kereze uko twumva yuko hamwe hamwe umutekano utaramera neza mu gihugu, usanga rero bamwe mwumba ikibagura gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu yaratembereye mu ntara ya Kigoma aho yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibihugu bihanye imbibi. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ku bijyanye n'ubutunzi, atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na Tanzania mu bihe byarenganye. Yarashimye ingene Tanzania yabyifashemwo mu kwakira impunzi nk'umuvyeyi. Twaragishimye aho ntibibagiye rero nihunguka ry'impunzi ziri muri Tanzania ko zosubira mu gihugu cy'amavukiro narijya harangwa umuteka umutekano mwiki gihe none rero twebwe nk'impunzi turabona ko umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze leta iyo kemura kugira ngo natwe tutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye
cyese nabishimye bivanye n'ukuntu ingere no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko beshi abiwanje bose barabamaze kubica none nacyo gituma cyawutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sino kwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izo ngorane zitarahera aje navyakiriye nabi
turavye nkubwo hariho nk'intwumba ibintu by'imigwi wigumi itera ahantu nkubu twarumise mu rumonge bubanza turumva na cibi toki yuko hose aho kwaguma haduka ibintu by'ingwano ibintene bagumane barasana bica abantu twatwumva yuko hariho kandi n'undi mugwi kumbure na wene woba uza uva muri Kongo itwa Lady Tabara rero ibyo byose byo nibintu bigwa bituma birutera ubwoba tugira ubwoba bwo kwakosubira kujya mu gihugu
byo bazo rero ni nko kuraba ngene iryamigwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu twebwe yaduteye umutima uhagaze kubera ntidushobora kumva ingene byo bava ko ari bisuma mugaba bakoresha inkoho za rutura ego mbica birutera ikibazo gihagaze tugasaba rero leta ko yo icaririsho kibazo nkankama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba bishwe biragenda hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka kabiri kandi mu gihe twoba uwo batarayimbamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ko yo fata akanya ko kumviriza ujya muntu atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko iyi impunzi ziriko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye tutibagiye ko haba harimwo abafise ibibazo bibaraba kugatwe kiwabo hanyuma hakabaho n'ihunga rya rusange nyene mu bihe haba ari ihunga rya rusange ariko rero mu gihe umuntu biba atarivamo gutaha twasaba ko yoyumvirizwa maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bo nyene ubwabo imubereye bivanye n'uko nkumbure atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro ariko ubyiyumvamo nawe kweri nibaze yuko ubutahi wabo ni mwiza cyane no mu giswahili bavuga ngo umuzarawo kwawo ni mutumwa natwe turifuza kuba twosubira mu gihugu cy'amavukiro ariko tukatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo cy'umutekano ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya
ni ukuvuga yuko nk'uko twahunze umwe wese afite ikibazo cy'uwe gitandukanye kandi nk'uko no gusubira inyuma umuntu adusubira inyuma bivaye n'uko abona yuko ingwane yiwe yaheze nk'uvuga ko icyo kintu cyo kuvuga ati ngo hari abahunguka ni nk'uko kandi hariho n'abagarukino rero ibyo byo ntibyo gutangaza byavana umwe wese umva afise icyo yaje ahunze icyo yaje yirutse
turavye bajye bavuga ngo buza gushabura tagata mwaya mezi make nyine turumva ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononera ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva byinshi biducivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere gatanga umuco imbere nk'uwagizwa n'icyaha gahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubize icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusabye na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe atwumva ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege tubatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bashobora kuyumvira ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakoregwa ngo bubi oyaye habanamba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwitukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanye umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ivyo ntidushobora kwivanga dusabye gusa leta ko yodukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nk'impunzi mu gihe impunzi yo bitari yipfunza gusubira mu gihugu cy'amavukiro
aba rero ni bamwe mu barundi b'impunzi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye n'umunyamakuru ukorera Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovine uruzinduko rwa president Ndayishimiye bavuga n'urwa mbere na mbere agiriye hanze y'igihugu cye kuva ageze ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu gushize mu byo yaganiriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania harimo n'impunzi z'abarundi zakiriwe na Tanzania Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
Urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikigoma muri Tanzania rwari rufise intumbero yo gukomeza umubonano mu by'ubutunzi imigenderanire n'umutekano nk'uko ibiro byiwe byabitangaje Icyo bikoze Evariste Ndayishimiye ntiyibagiye kubwira mugenzi we ko yomufasha kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga 160,000 zitahuke
ni ndugu wa kweli. Zungumzia maendeleo kati ya nchi za biashara, madini.
Ati Tanzania n'umuvukanye mwiza. Twaganiriye byinshi harimo guteza imbere ubutunzi, migenderanire, uburimyi n'ubworozi, hamwe no kubungabunga umutekano ku mipaka y'ibihugu byacu no mu karere kose. Dufise ubutunzi twese ariko nitubukoresha neza nk'inza habona yandi mabuye y'agaciro. Twategetse ko abashikiranganje babijejwe ko bubiganira vuba kugira ngo ubwo butunzi kama bwacu tubushire hamwe. Ikindi nari naje hano kwiga kuko mfata nka perezida wa Tanzania nka papa wacu. Kuvyerekeye impunzi sinibagiye kubwira mugenzanje Magufuli ko mu Burundi amahoro yagarutse kandi ko n'izindi impunzi ziriko ziratahuka mu gihugu. Amatora yaraheze, inzego zarashizweho, ubu turi ku kivi, haratekanye, bose nibagaruke muhira.
Institution zote zipo, doko tunafanya kazi na Burundi pametulia, na kwenu nyumbani kwetu Burundi.
Perezida wa Tanzania John Pombo Magufuli yamwakiriye ikigoma hahano rubibe n'intara ya Makamba mu Burundi, yamwemereye ko igihugu ciwe ataco kidazokora kugira ngo ubutunzi bw'ivyo bihugu bibiri butere imbere. Magufuli yabwiye ishimiye ko n'ubutare bwa nickel, inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro ava mu Burundi agiye kuja araca ikigoma mu gushogwa canke guhingurwa. Magufuli yagize n'ica avuga ko mpunzi z'abarundi igihugu ciwe cahaje indaro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Tumezungumza hayo ambayo ameyazungumza. Warundi warodi Burundi wakajenge nchi yao, nchi imetulia na uchaguzi huu ulikuwa mzuri wa amani. Hakuna sababu sasa ya kuitwa mkimbizi wakati nchi.
Ati twaganira ivyo ahejeje kuvuga, abarundi batahuke bubake igihugu cabo, igihugu kirabakeneye. Amatora yaraheze kandi yagenze neza, nta mpamvu nimwe ubu ihari yo kwitwa impunzi mu gihe n'umukuru w'igihugu cabo yaje hano kubahamagarira gutahuka. Tubungabunge kandi amahoro n'umutekano ku mipaka. Ikindi kibazo twiyemeje kwemerera Burundi bushorera inzahabu ngaha ikigoma. Twebwe turafise amaduka y'inzahabu, nta mpamvu yo gushorera handi. Baze hano badandaze, twebwe turafise na nikeli kabanga, nabo barayifise wabo. Nikeli zacu rero zicishwe hano muri Tanzania, turonka amafaranga y'agaciro me. Tugiye mbere no kubaka n'inzira y'indaragi yizoca uvinza Musongati igacika igitega mu Burundi. Tuzofasha no Burundi byinjire mu muryango w'ibihugu bya Afrika ya Majepfo SADC nibaheza gukora ivyo basabwe. Nyene icubahiro perezida w'u Burundi, turabashimiye.
Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana, urakoze, urakoze, ndashime mno, na Barundi bose mlakoze.
Uburundi na Tanzania n'ibihugu bifitanye ubucuti kuva kera. Ndetse John Pombo Magufuli yibukije ko ibice 95% by'ibidandazwa biva hanze y'Uburundi byose bica ku kivuga cha Tanzania i Dar es Salaam. Gusa umuhinga yigenga yabwijwe ijya Amerika k'ubucuti ibi bihugu bimaranye iminsi yavuba budasanzwe. Kubwiwe bamwe mu bategetsi ba Tanzania n'Uburundi boba bafise ico basangiye mu rudandazwa rw'igitoro gikoreshwa mu Burundi cose gica muri Tanzania. Uwo muhinga yikeka ko hoba hariho n'amadeni atazwi bamwe mu bategetsi bo Burundi muri kino gihe bobo barahawe na Tanzania igihe cy'intambara. Ayo madeni akaba yo bagira yishugwe muri urwo rudandazwa rw'inzahabu. Perezida Ndayishimiye yagiriye urugendo rwiwe rwa mbere ariko ubutegetsi muri Tanzania, igihugu camuhaye indaro we na bagenzi we bakiri mu migwi igwana. Ndayishimiye yanabigarutse ko ku muryango wiwe uzicana ikigoma kuko wahabaye. Pierre Clavini, inkuru Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugi mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,375, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470, 9,770, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Burundi imbere ya sentare ntahenyuzwa no kuvuga urukiko rw'ikirenga yicaye igitega umushinjacyaha wa leta yasabiye bamwe mu baregwa iyicwa rya president Melchior Ndadaye aribo Ndayisaba Celestin, Gunungu Gabriel, Mushkwabure Ildefonse, Niyonkuru Laurent na Nahigombeye Aniseti gufungwa ubuzima bwabo bwose no gutanga indishyi z'akababaro zirenga amafaranga y'amarundi miliyari ijana. Abaregwa bo basaba kugirwa bere no kurekurwa. Desire Hatungimana aratugezaho iyi nkuru.
Urubanza rugitangura sentare yabajije uwaburanira leta ko yibangikanije ivyabo na vyiwe na wati barahari kandi bari mu mici ibiri. Ati harabaza gusura imbona nkubone n'abandi basavye ko bokingirwa kubwo umutekano wabo. Ku ruhande nago rw'ababuranyi kiretse umwe wenyene ariwe Mushwabure Ildefonse yari yitwaje icyabona abandi ntabo bari bafise. Sentariti ivyabona rero nibitangure kuvuga icyo bizi kuri urwo rubanza. Ivyabona umunani biri ku ruhande rw'uburanira leta baratanguye gukurikirana kuvuga umwe umwe wese icazi. Umwe ati jewe ndi mu basoda bagize inama yo gutembagaza leta kandi nde no mubagiye gutera ku kirimba kwa perezida. Abajijwe icyo asangiye n'abafungwa ati kubona tuja gutera tuvuye mu makambi tugashika ku kirimba atawudutesheje biboneka ko abari bajijwe umutekano w'umukuru w'igihugu bari badushigikiye kuko bari kutugwanya. Aho rero akaba ariko yagiriza Mushwabure Ildefonse yarajijwe umutekano wa perezida Ndadaye. Yaranongeye ati no ku kirimba ntibatugwanije kiretse amasasu make yavuze gushikaho basohora Ndadaye bamunyegeje muri Burende duca turayikurikira gushika mu ikambi ya Muha. Icyabona kindi nacyo kiti jewe nariboneye Celestin Ndayisaba aje gusubiza inkoho abari bateye bari batwaye umusoda twakorana nk'uko witwa Kamana yari ku isonga ry'abatembagaje ubutegetsi yari yabitwemeye ko azoyidusubiza. Ati ibyo byose ni byerekana ko yari kumwe n'abateye ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Muri urwo rubanza rero ikitari kimerewe na benshi nukumva umuntu ariko arasura ataboneka avugira kuri mikoro gusa hanyuma bikemerwa na sentare. Ayo masura yari atatu. Umwe ati jewe narabonye Celestin Ndayisaba ariko atanga amategeko mu basirikare bagumutse ku kiraro cya Muha mu gisagara cya Bujumbura. Uwundi ati jewe nije naburiye Mushwabure ko ariko arahigwa n'abansi. Ivyo vyabona bihejeje kuvuga ivyo bazi kuri abo bafunzwe sentare ikaba yavuye ibaza uburanira leta icyo yipfuriza abo yitwariye nawe ati turavye icaha kibagira buhanishwa umunyororo wo guherayo. Uruhande rw'abasaba indishi nabo bati nibahanishwe ihadabu y'imiliyaridi ziri hagati y'ijana na zibiri n'ijana na zitatu hambavuye uwo munyororo wo guherayo. Abitwariwe nabo bati ahubwo turiko turarenganywa sentare nitweze dusubire mu miryango yacu. Sentare ikaba yaciye ishyira urubanza mu mwiherero ikazotanga icavuyemwo mu minsi itarenga mirongo itatu nk'uko amategeko y'imanza z'ivyaha abivuga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye Amahoro n'Ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Mugenzi wacu Veniston Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza aratugezaho inkuru irambuye.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'ibiri na makumyabiri ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega bagaragaza ubutwari bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo ni cyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Foundation Tor Halvorsen mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika. Tor Halvorsen aragira ati akoresheje umuziki n'ubugeni Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'ibyo y'ubutegetsi avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri bwo yazize ati Human Rights Foundation ni itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze ni we uhagarariye.
Izina rya Fondation KMP twishimye cyane byaturenze, ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondation ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira aha ngaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima bikwiye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icyanyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarombo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jale. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo hawe abari bo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cyambere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko n'umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda nuko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nkuko mbivuze hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuyehe kandi yarameza atya, ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Ikikomeye kiruta byose rero njye navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose. Urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagomye kubana nk'abanyarwanda.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badiou Kaou ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 138 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Oslo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Nshuti zacu, ikiganiro mu ntara nahagihumurije nakibateguriye kandi nyibagejejeho mfatanyije na Mukbil ya Barol, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.
Afrika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu